VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi hano muri studio ya 5 Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, ikaze mu biganiro byacu.
Aho hantu babandanye baraba uko atabandi bantu baba hari cyangwa ibindi binogo byaba bihari, kuko amagufa yatoye mu kinogo kimwe mugabo hari abemeza yuko baba hariho n'ibindi binogo aho hantu nyine.
Uwo ni Jean Marie Nyakaregwa, umuyobozi w'intara ya Mwaro, avuga kumva rusange yabonetse mu ntara ayoboye. Iyi nkuru n'izindi zirimo ibibazo by'urubyiruko mu nkambi ya Rusenda aho ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turayigarukaho mu kanya gato. Nyuma yuko hagaragaye amagufwa y'abantu bahambwe mu mva rusange ahitwa Zone Makamba muri komine Rusaka aho ni mu ntara ya Mwaro mu gihugu cy'u Burundi, umurwujejwe kuvugana kuri no kurekurana mu Burundi Sever wazindukiye ahabonetse ayo magufwa kugira ngo ushobore gutangira amatohoza. Mu kiganiro na mugenzi wacu Diane Ninahazwe, buramatari w'intara ya Mwaro Jean Marie Nyakaregwa, yavuze ko abanyagihugu bo muri ako karere bemeza ko ayo magufwa yatowe arayabapfuye mu 1972.
Ariho rero abantu bavuga yuko bari bazi ko icyo kibanza kiba cyarahambyemo abantu batari bake baba barapfuye mu 1972. Abo rero bakaba barabakiriye abanyeshuri bakiri bato, bakavuga yuko iyo bintu babibona kandi ko byanogonorwa yuko aho hantu baba harahambwa abantu. Hari n'ingingo zafashwe kugira ngo aho hantu babandanye baraba uko atabandi bantu baba hari cyangwa ibindi binogo byaba bihari. Amagufa yatoye mu kinogo kimwe mugabo hari abemeza yuko baba hariho n'ibindi binogo aho hantu nyine.
Abo batanze iyo nkuru ko ari amagufa y'abantu baba barahahambwe muri 1972 baragereranya bakavuga nka bangahe canke?
Baragereranya mugabo baravuga ko ari benshi, ntibazi gitigiri neza na neza kuko baravuga yuko gobo abavuga ku mitumba itari mike yegereye iyo zone Rusaka mbwa icyo gihe yari komine Makamba.
Hari gituma baje kubivuga baratevye kuva 1972 gushika mu 2017?
Urana iyo umuntu avuze ukuri kenshi hari aho usanga bitanwa bahera nawe no kubera umutekano wiwe kugira byahuriranye n'uko nyine ayo magufa agiye hejuru ariko barataba ikibanza bazokubakomwo iryo shuri. Nayo ubundi ho ahantu hasanzwe hateye icyayi ntibyari byoroshe kugira ngo bashobore kuvuga ati harya ahantu ndafise ibyemezo yuko hariho ibinogo bihambwe n'abantu batari bake.
Muravuze ko ari n'ahantu hari hasanzwe hari ko harubakwa ishure, ico gikorwa c'iryo shure ryariko rirubakwa ni igikorwa kigiye kubandanya canke muzocamo ba murabangiriye gatonya?
Turabangiriye gatoyi kuko turakeneye kumenya abo bantu bahambwe nyine bangana kuko yinjire ko hariho n'ibindi binogo bitaramenyekana biri ngamu cyo kubanzanya kuko ikibanza kiri iruhande yahora yo komine Makamba.
Hari ibindi mu binogo muba mwashoboye kubona kuri uno munsi?
Ufuka kuri uno munsi n'icyo kinogo gusa nacyo nitwafashe ingingo yuko twoba turahafutse kugira amagufa ntabwo mari hejuru mu kurindira yuko amatohoza atangura kandi kugira ngo uburyo buboneke abo bantu bizoshobore kubashingurana iteka ribakwiye.
Hari ico umugwi ujeje kuvugana ukuri no kurekuriranira ku vyabaye mu gihugu c'u Burundi wavuze kubigiye gukorwa vuba bwango kugira ngo ukuri kuja habona kuko murumva ko ari n'amagufa y'ibihe bitandukanye, hari n'abandi bemeza ko hariho na uretse ayo 1972 hari hayo mu 1993. Hari ico bagiye gukoraho mu mugwi bababwiye mu mugwi wo kuvugana ukuri no kurekuriranira ku vyabaye kugira ngo uko kuri kuje hamwe?
Yego, nicyo gituma uno munsi bahishikiye kandi turabashimira gusa kuko bihose kuza bashikeho baranavuga n'ijambo ry'ihumure ko abantu baguma batekanye ko tugiye gukorana ko bagiye gukorana n'intwaro kugira ngo icyo gikorwa cyo gushingura abo bantu n'iteka kizokorwe vuba
Nyakubahwa buramatari w'intara ya Mwaro Jean-Marie Nyakaregwa turabashimiye cyane kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika no ku muco muduhaye.
Barakoze cyane tukiri kuri iyo nkuru nanone ishyirahamwe MPC yigira ubuntu rigizwe n'abacitse ku icumu mu bwicanyi bwabaye mu Burundi mu myaka yashize rirasaba ko ibikorwa byo kubaka ishuri ry'imyuga muri zone Makamba ya komine Rusaka intara ya Mwaro byahagarara ni nyuma yuko nyine habonetse imva rusangi hambwemo abantu bagira kuri batanu ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanya.
Inyuma yaho hatorewe ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ikinongo cahambwemwo abantu batanu ku mutumba Gasenyi hafi ibiro vya zone Makamba ishirahamwe MPC igira ubuntu ihurikiyemwo abacitse ku icumu mu magume yashikiye u Burundi mu myaka iheze rimenyesha ko ico kinongo cari kizwi aroyizi batungwa nayo arongoye MPC aravyemeza anatanga n'ibindi binogo bikuru bikuru iryo shirahamwe rimaze gutohoza.
Icyo kinongo ni kinongo kizwi kuva kera kiri mu binogo bikuru bikuru biri hano mu Burundi uravye icyo kiri Makamba ukaraba ikiri kuri Ruvyironza hariya ujya buka Karusi ikiri hari igitega ugira ushikire muri komine Giheta ibiri hariya kuri Siguvyaye n'ahandi hariya Ingoji ni binogo bikuru bikubizwi ahatawe abantu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri na mirongo irindwi na gatatu twari dusanzwe rero tukizi ko ari kimwe mu binogo binini binini kimwe abantu benshi sinzi bataweho bahije kuganda gukora
icyo warongoye MPC igira ubuntu asaba ni uko umurwi w'igihugu Severe ujejwe kumenya ukuri ku vyabaye mu Burundi ufadikanije n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu wokora ibishoboka kugira ico kinogo n'ibindi bivugwa mu gihugu bikingigwe
baje inama n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati bagirisha inama abantu bose batowe guhera ku mitumba ku mazone mu makomine ababuramatari babagirisha inama kugira ngo batangure bo nyene mu buhinga bwabo nta bwinshi bafise barabe ivyo binogo aho biri muti kubera iki abantu baba ku mitumba barazi ibinogo aho biri abantu baba mu mazone barazi ibinogo aho biri nta buhinga burimwo hanyuma babereke gusa ko bo washyira ikintu kugira ngo ivyo binogo ntibandanye bisambugwa
arizi batungwa nayo aserukira imbere y'amategeko ishira hamwe amepesi igira ubuntu asaba bimwe mu vyokorwa harimo guhagarika ibikorwa byo kubaka ishuri ry'imyuga ahatowe ico kinogo hafi y'ibiro vya zone Makamba.
Icya mbere ni uko baca bafuririraho nyene bakareka ntibasore kuhubaka bagakingira icyo kinogo. Ikindi nacyo gishoboka ni uguhamagara abantu babizobereyemo hano mu Burundi turafise ishyirahamwe mpuzamakungu ry'umusaraba utukura Croix Rouge International baze kuko bafise ububasha bwo gukurayo ayo magufa neza mu buhinga butomoye bakayabika ahantu gushikaho bazoyakoresha ibikenewe kugira ngo kuri kuboneke canke naho bagahamburura aho bakabahambana iteka muri icyo gihe mugabo iyo ukiyuje kuyahambana iteka ariho byinshi ubwiye kunyegeza kuko ufashe ajya amagufa urashobora kumenya abantu batawayo ukaraba n'uburyo bishwe ukamenya n'imiryango yabo kugira ngo nayo ishobore kubahambana iteka ikore na ya migigwa yose itekanijwe yo kugandara no kuganduka.
Ahatandukanye mu ntara ya Mwaro havugwa ibinogo byatawemo abantu mu bwicanyi bwabaye mu myaka iheze nkuko byemezwa n'abanyagihugu bahegereye n'iryo shyirahamwe MPSI. Muri aho harimwo igatwaro ku mutumba wa Gasenyi muri komine Rusaka ahambwa abantu barenga cumi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu igitara muri komine Rusaka n'ibindi binogo bivugwa ku mutumba Gatare muri komine Gisozi ni hafi ya komisariya y'igipolisi. Bitegekanijwe ko ukuri kuri ivyo binogo byahambwemwo ikivunga abishwe mu bwicanyi bwabaye mu myaka iheze kuzoba kwagiye habona hatarenze kuri uyu wa kane. Indongozi z'umugwi Severe ziherekejwe n'abarongoye amashirahamwe ahurikiyemwo abacitse ku icumu azatanguye kugenzura ahavugwa ivyo binogo rusangi kuva ku muhinga mu wuno wa gatatu nk'uko tubibwirwa n'uburongoye ishirahamwe MPSI igira ubuntu i Bujumbura. Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu nkambi y'impunzi z'Abarundi ya Rusenda iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abayoboye amadini barahamagarira urwaruka rwahungiye muri iyo nkambi kuvavanura n'ingeso mbi zishobora kubajyana mu busambanyi n'ibiyayura mutwe. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo.
Ayo matorero akorera mu nkambi yo mu Rusenda akaba yarafunguye amashuri y'icumweru Sunday School mu rwego rwo kumenyereza abana n'abangavu inzira bakwiye kuzajya banyuramo ijanye n'uburere bushingiye ku ijambo ry'Imana. Mwarimu mu itorero ry'abagenzi Integamaherezo Eliya avuga ko ubu buryo buzafasha urubyiruko kwitandukanya n'ingeso mbi.
Ubu twe turafise urubyiruko tuvuge rwishi na cyane cyane hageze muri gitondo bajya abana ba Sunday School barafitira cyane. Ukuri twe turagerageza tukabigisha kabigisha ko gusambanya ari bubi, tukabigisha ko gutukana ari bibi, cyane cyane iyo muri aba bana bato bato turafise amiga yabo abakwiye tuvuge angana n'uko babangana, angana n'ibyumviro byabo uko bangana, tufatiye ku mico tuzi umwana akunda kugenderamwo iyo ari kumwe n'abandi bato bato ku ishuri n'ahandi kuvoma n'utundi dukorwa bakunda gukorana n'ababyeyi bimuhira. Urubyiruko rero turatangira tukabigisha, tukabigisha ukuntu bakwiye kwirinda, tukabigisha ko ingeso mbi z'ubusambanyi ari mbi cyane na cyane cyane ko zizana kaga ko kuzana indwara zijya indwara zandukira ziciye mu bihimba by'irondoka gutyo.
Uyu mugabo akomeza avuga yuko amatorero yo mu nkambi yo mu Rusenda yuzuzanya na gahunda za programu y'igihugu ishinzwe impunzi CNR, harimo gusaba abagabo n'abagore kwirinda ubuharike.
Usanze twebwe aha mu nkambi turababwira kwa kureka cyane cyane ibintu by'amanyanga. Hariho umuntu usanga yataye umugore hariya akashaka gukorera ubukwe ino. No muri CNR naho nyine barabibigisha bakabibabwira yuko umuntu atatanze igice cy'Imana burya ntibamwakira. Kesa kwa yeje jububeshe abantu batabagore na cyane cyane turabiyamiriza mwishingire wacu twegwe kane tukunda ntikuntungunda kubemerera yuko mbere babara abakirisu basanzwe nta niki kwa tumuha tuzi yuko yataye umugore cyangwa tuzi ko afise umugore abagore babiri cyangwa andi manyanga asanzwe.
Nzoyiramya Samuel numwe mu rubyiruko rwo mu nkambi yo mu Rusenda usobanura ko itorero ry'abagenzi ryamwigishije kugira imibanire myiza na bagenzi be ndetse no gufasha abatishoboye binyuze mu mirimo y'amaboko akora.
Bwe ikintu dukora mu gushinga rw'abagenzi turose agapatane tudakakora kugira turondere nk'ivyuma ivyuma biraturuhisha gose urabona nk'iyo bwacu kugira turonke urufaranga radufashe nk'umuntu yoba agowe urabona nk'umuntu nkatwebwe ngaho hari abantu usanga bagowe usanga baronka amafaranga nk'irya bo ugasanga barayiriye kera bamara kwirya rero ugasanga rero mu nzu ko yasumye twamuheranye hagira igihe agwaye cyangwa agiye kwibarukwa kwa muganga akabura twogirane two kujya yoge tugaca tugirane tugakoresha guca tumufa tusaidiana umwe wese arose nk'akagozi k'umuceri cyangwa rose nk'akagozi k'agafu reka k'umuntu wese agahambije ko niyo rero nkana ni noti y'ijana muga kamushikako karabaye uko uwo musirica
maze gufasha bangana
turamaze gufasha ari nk'abantu maneke bari nk'abantu nka 200.
Mu byo abanyamadini bo mu ngambi bishimira nuko urubyiruko ruba mu itorero rugenda rukurikiza inama ruhabwa ahanini zishingiye ku muco w'indero y'ikirundi. Ibi bikaba byemezwa na Ninderera Eliya uhagarariye kimwe mu byumba z'amasengesho byo mu ngambi yo mu Rusenda.
Uburere bw'abana tubihaniza kutagendana n'imisore cyangwa se kurata umwanya ngo agiye guhagarara cyane ku mabarabara. Abana bato tubigisha kuba hafi y'ababyeyi kandi kugendera indero rurundi indero ndundi apana indero y'impunzi indero rundi kandi barundi vraiment turabishimira navyo tuvuga tuti ni Imana bidufasha abanagari twebwe ababyumva barabyumva hariho bafite mwemwe yakira ningoga n'abandi bafite ama esprit yo kugwana ku kurekura akumvumega yabahombye ariko kabura nyine ko afite ubwoba mwamara bukuvara akavuga ati byukuri mwakoze umvuza kuvuga ati murakoze umva neza ko hari ico yumvise kana wihita ushima imana
mu ngambi yo mu rusenda hakaba habarizwa madini arenga 10 aho ayo madini agenda agira uruhare runini mu gukemura amakimbirane hagati y'abantu kwigisha uburere abana n'urubyiruko gufasha batishoboye ndetse no gusengera abagwayi Badasinga bwo bijwi y'America mu rusenda
Amakuru maki mina mbeguri mu maki kudakoma
Yo imisi yose nk'aya mango sinkakaza Ndiko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza.
Eh, erega mwarasizo. Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni nyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Gitegurirwa na studio ijambo
Ntorere kazoza
Ntorere kazoza
Ikaze ni gwanyu bakunze ibikiganiro Ntorere kazoza ikiyago cha politique cha studio ijambo gisamiranira kwijwi rya America Jerome Niyonzima ndakiremesheje ndabipfurize umwaka muhire w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi utanguye muri uyu mwaka dusozere ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu twaragarutse ku bitari bike muri kino kiganiro Ntorere kazoza reka duce ku masonga tubibutse bikuru bikuru mu byo twagiye tuganira ko twaragarutse ku kibazo cy'umutekano muri zone ya Musaga imwe mu mazone yaranzwemo imyiyerekano yo kwiramiza ikiringo cy'umukuru w'igihugu cy'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bishyira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri umukuru w'igisagara cya Bujumbura akaba yarateye akamo abanyamusaga ngo bafashe mu kugarukana umutekano aho babaye
umunyagi wo kumusaka namubwira nuko yoharanira amahoro y'ubwa mbere nagira ndababwire yuko ahandi mu yandi mazone ariko arubaka amashuri ariko nko kuri zone ya Musaga nta kiriko kirakogwa kuko nta bantu boza gukora ibyo bikogwa hagaragara umutekano muke no basaba ko nyine buharugurukira amahoro ajya amazabuze bijya bikogwa byose by'iterambere biteko birakogwa bishobora gukogwa
twaragarutse kuvyerekeye ikibanza cy'umukenyezi muri politique hano mu gihugu cy'u Burundi honorable Marceline Bararufise yahoze ari buramatari b'intara ya Rutana aravuga icokogwa kugira ngo intambanyi zibuze abakenyezi kugira uruhara rwa politike ruboneka zihave
uwo bashaka gutegura abakenyezi neza akabategura ku matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ku bwanje yo tangura ubunyene agatangurana nabo bari bagiye ku ntonde batashikiriwe agatangurana nabo bifuje batashikiriwe agatangurana nabo bifuje bakongera bagatogwa kuko nyene urahura ubwenga burahura kare nimba hari ukundi twoheza tukabwizanya ingene twogenda turahinyanyura tukazogenda turahinyanyura bukebuka dupfundura akantu kamwe kamwe dutetwurura agapfundo kamwe kamwe mugabo kijya gihe urabona ko twaje byukuri Hasan uko hagetse
ikindi twayaze na kamaro kukwibuka abahitanywe n'amagume Burundi buhitiyemo arabize batungwa nayo arongo yishiramwe amepesigira ubundu atubwira ukwibuka kunywanisha ingene ko bakumeze
ukwibuka kunywanisha nukuwe kwibuka kunywanisha nukwibuka abantu twabuze sukwibuka babishe hari umunsi umwe twagize ikiganiro umukuru w'umugambo icyo gihe mu 2011 yari Bonaventure niba nkana niba ntibeshe yavuze ati ikibazo kihari mu Burundi abantu bibuka abishe abantu ntibibuka abishwe cyo rero uko ni kwibuka kubi kuko Uburundi ko wibuka kugira ngo uhamagare abantu kwihora rero tuvuga tuti twibuka abo twabuze ni twibuka babishe hanyuma duha agateka abo bantu
ikindi twagarutse ko n'amatati y'amatongo n'akamaro k'inshumbusho y'abateshejwe ibyabo n'ibihe by'intambara Burundi bwagiye bucamwo Atanazi Masumbuko arongoye runani rw'abahungutse rufite icyicaro mu ntara ya Rumonge agira ati agashumbusho karakenewe cyane
ibyo jewe ndabishima nkuko twari dusanzwe tubivuga ni bimwe byo twasaba twebwe abantu bahungutse na cyane aho umuntu yahunguka atahunze kumva zimuvuye ko yarahunze kubera amagume yashikiye igihugu hanyuma agatahuka ibyiwe akacabarigwa n'abantu bamwe bamwe ngo bishikiramo hanyuma hageze yuko umugwi sentebe utunganya ico gikorwa umuntu akabarigwa yuko yogabura itongo n'uwo batavukana twebwe rero muri yerube ni bamwe twashoboye gukurikirana hafi ibyo bintu kwebwe hari ikintu cyo twashimye kugabura n'umuntu mutavukana hanyuma turanasaba yuko mwakajya gace uba wagabuye n'umuntu nuko wohabwa agasumbusho
muri uno mwaka w'2016 barabaye kandi ibiganiro bihuza abarundi hanze y'igihugu tukaba twararabiye hamwe n'abatumire ba studio ijambo ivyoshigwa imbere mu biganiro vyonywanisha abarundi vy'ukuri. Honorable Tassiano Siwomana avugira iprona yihurikiye mu mizero y'abarundi akagira ati igikenewe nuko twubahiriza amasezerano y'amahoro y'Arusha.
Cyambere na mbere no kubwicanya buri mu gihugu cyo dutegereza gushira imbere kugira ngo nibyo biganiriro bibandanye atabantu ariko barafata abantu ariko baranyuruzwa ngo dutore imivyimba canke nitunayitore atabantu ariko barafunga igusa atabantu ariko baraboretswa igufa n'abapolisi cyangwa imbonerakure canke abakora mu iperereza. Cyakabiri rero nuko tubanza tukavugana icyateye inzingorane turimo icyo nacyo sikindi niho nyango y'amasezerano y'Arusha nibwizwa shingiro arije byavuye bibyara kiringo cha gatatu cha Peter Nkurunziza. Aho rero tuvuga tuti dutegerezwa rero kuraba ingene aya masezerano y'Arusha araho nyine ko imigambi yose tavuga rumwe na leta duhuriza koko atawe yakomakoma eka mbere n'abanyamahanga bafasha u Burundi mbere n'abagize ibiro by'umuhuza bose baravuga ko atawe ukorakora ku masezerano y'Arusha. Aho rero niho tuzoca duhagararira tuti mbe none kugira ntibayakorakore twakora iki kuba ntuzosubira guharira ingene amasezerano y'Arusha bibatse canke ingene tuyasambura canke tuyasambura tugena tuvuga tuti kugira ntasubire kurengwa cyohogwa n'igiki twebwe dusaba yuko hoca haba umugwi w'amaho ukuraba ikurikizwa n'ishyirwa mu ngiro cy'ayo masezerano. Uwo mugwi twe tugasaba yuko uwo burimwo abanyamahanga aba bama biyita muziko iyo turi mu ngorane baza gufasha barondera amahera ahantu uvuga ishyirahamwe mpuzamakungu y'ubumwe bwa Afurika yo muri aka karere yase n'ibihugu byarutura kunda gufasha u Burundi abanyamerika ababiriki naho babanka tukaraba ibihugu mwe n'ibyo n'ubu biriko biratanga amahera kugira ngo abarundi bashobore kuvugana mu nyuma ya tugaheza rero tukaraba ko byo bikenewe ko hojamwe abarundi bidakenewe tukanashaka tukareka tubihurije ko uwo mugubu ubwo n'abanyamahanga gusa naho nyine twebwe ntangorane byo dutera tugaheza mbere tukagira ko tukanaraba ibihano byo tegekanywe kugira ngo uwo ari we wese ashobora kuba ari ku butegetsi ubucanka zobuza kwejo hamwe yorenga kuri ayo masezerano je ugenda gute yohanwa gute
kindi twagarutse ko mu kiyago cha Ntorere Kazoza ningene ingingo 23 y'igisata kigeje umutekano mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yakiriwe n'abanyapolitike iyo ngingo nayo ikaba yari yerekeye kurungika abapolisi 428 mu gikorwa cyo kunganira umutekano no gukinga iyo nyabwoko. Honorable Jean de Dieu Mutabazi arongoye umugambwe ra debu kubwiwe ngo iyo nyabwoko ryamya rugwitwazo rudafashe
bavuga yuko ngaha mu Burundi hagira habe iho nyabwoko iho nyabwoko benshi baranasongora akavuga ati niho nyabwoko bw'abatutsi la minorite tutsi kubera bijya bivuga ngo harabiho nyabwoko rya politique bijya n'ibintu bitaba bifashe aro icyo ni kinyoma cya mbere. Icya kabiri bakavuga icyo cya mbere sinabwaga giheze no muri Swiss mu nama heze baragifatiye ko bavuga ngo ni ngo turi muri phase pré-génocide yuko hagira habe ihonyabwoko ngaha mugabo icyo kinyoma kimaze umwaka bagikoresha ngo raba neza hagira habe ihonyabwoko nige batangwa kubivuga muri buka yuko mwishirahamwe y'ibihugu bya Afrika Union Africaine nawo nyene bari kubera ibinyoma bari bababwiye bari baravuze yuko hoza igisirikare kirimo abantu 5,000 maprobe mugabo twaravyiyamirije turasubira turanasigura gushikaho icyo cyumviro bagiheba muri buko yuko ni gihe haza abakuru bihugu batari bake kwirabira ntuze uko Burundi bwifashe basanze ari binyoma gusa
Honorable Fenias Nigaba nawagira ati reka ndaguhutura rero twibiteye ubwoba bishobora gushikana ku yonyabwoko
tumijambo
ndakwa karo muri Frodebu Krista Beninya ari hehe
subira mu twumva
umudame yitwa irakoze Krista Beninya yatwara abakenyezi muri Bujumbura rirare ari hehe
oya je uwo mudamu ntawe nzi
Ah none se
uvuga uwo mudamu ntuze ntawe ndi sinshobora kumenya yuko uri kurabesha canke uvuze ukuri mugabo hamwe umuntu yoba yarabuzire ntuze irengero ryabo nuko bivuga twese tugafashanya kugira ngo tumurondere none babuzire irengero ryabo wagiriza nde none
kwaragarutse ku biganiro bibereye abarundi bishobora kugarukana amahoro n'umutekano kubwa Honorable Victor Burikukiye ngo hari abo kwitaba ibyo biganiro n'abatemerewe kuvyitaba
umuntu yitwa mu Burundi wese
n'abahunze vuba barimwo abiyonkoye muri CNDD-FDD bobamwe
yego kubera iki batobamwe gusa turatandukanye ibintu tuge muri CNDD-FDD
yego
kuko turi mu ntware ya demokarasi nk'umuntu ejo bundi yafashe agasohora ibigwanya cyangwa agahereka inzego zitorewe n'abanyagihugu nibaza ko ngo umuntu atoba ngo kuko nahandi demaze nzi tubibona ingene be nabo bantu ahubwo baca abanyarwanda kubafatira ibihano naho ubundi abarundi bose imice yose ubuzima bw'igihugu bari hanze n'abari hano n'abari mu gihugu nibaza ko batumirwa mu byo bintu
nkabo bagerageje gutembagaza ubutegetsi rero ntibwo kwegera na hari imeza
nibaza ko abo ikibanza cabo ari mu butungane
ndahindukiye muri Sahanya Frodebu Honorable Phineas birahumuritse
numva byohumuriza gute kutemera ikiringo cya gatatu sukuvuga ngo ucube umugwanyi oya kandi n'uburenganzira bw'umuntu kuko itegeko icyo rivura bwa ati itegeko ryanditse gye cyangwa gukurikiza itegeko ubundi akavuga ati sindari kurikiza numva rero abo bantu babiri iyo bahari urabyemera ariko n'ucuvuga ngo uwo muntu wese avuga
ngo ariko nta mishamirano ihari
imishamirano
wowe muri fraude washamiranye na
muri politique irahari
imishamirano ya politique
imishamirano ya politique irahari none wovuga ngo ntihari gutega honorable ubona ko mu gihugu ubona ko namakungu ariko avuga ati igenda mu biganire numva ko abantu bashamiranye
ariko turiko turaganira tudashamiranye kandi utemere ico kiringo
sa
ko turiko turaganira
umva nti duhuza ariko wumvise ko tudahuza
hari ivyo mudahuriza
ariko tudahuriza ko
magana tudashamiranye
politique ma urumva ko hari ivyo tudahuriza ko urundi cyo kitubara urumva ati ivyo tudahuriza zako twicaye tubiganire
ku ruhande rw'umuhinga mu mvugire mesha professeur Adolphe Sururu agira ati icokogwa nuko abantu boshira imbere kubanza kugarukana umutekano
ica mbere no shira imbere nuko ho banza hakagarukano umutekano kuri bose
ica kabiri
umutekano ubonetse hakaza abantu koko bafise ivyo bavuga mu bintu vya politike
abo vyiga
hari abanyapolitike bariho bi kandi cyane tukaraba icyo tumu Burundi bwogorora kandi bukogorora kuri bose ntibwogorore kuri bamwe
urakoze cyane ni no kuri uwo mwizero dusozereye ko kino kiyago cha politike nibyo twaganiriye muri uyu mwaka uheze ibyo byari bike muri byo twashimye kugaruka ko muri kino kiganiro gitangurira umwaka wa 2017 mfata kandi nkengurukire abamenyesha makuru bagize uruhara mu itunganywa y'ikiganiro Ndorere Kazoza muri uyu mwaka urangiye nshimire Nunu Greliane nshimire Krisi Munezero nshimire Terence Manirakiza nshimire kandi Jean Paul Nico ndindiriye abipfuriza umwaka muhire w'2017 nongere nkengurukire mwebwe mwese mwagumye mukurikirana kino kiganiro ku ijwi ry'Amerika nkengurukire n'abarongoye ijwi ry'Amerika batwizigiye bakaduha akanya ko kuganira namwe Jerome Niyonzima nayinda kiremesheje nongere ndangize ndabipfuriza kuruhanirwa muri uyu mwaka mushasha w'2017 naho gutaha
cyari kiganiro Ntorere Kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio Ijambo
barakoze bagenzi bacu bo muri studio Ijambo aha ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha dushimira injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Almas Kalala wadufashije kugiranya aya makuru muri studio ya gatani Washington DC mwari kumwe nange Ed Rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika